Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa gatanu itariki 29 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Nkunikije.
Yemwe bene gihugu wo mu Kirundo ukuravye cyane akwibutsa kwambara. Mbega no kubera iki mugenda kurondera ako kazi aho batabashaka kandi hari haho babakunda bakeneye boshobora kuba ako kazi.
Uyoni Aimé Laurentine Kanyana Mushikiranganji w'Uburundi ajejwe utungane aterakamo abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo kabasaba kutirukira kurondera ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe abarundi basanzwe bakora imirimo isanzwe mu Rwanda babandanya kwirukanwa. Iyi nkuru kimwe ni inkuru yerekeye abayoboke b'umwigemezebiya bahangamye mu miryango yabo inyuma yaho haheze amezi atatu batahutse mu gihugu. Turazigaruka kandi mu kanya kari imbere. Umushikiranganji w'ubutungane asaba abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo kutirukira kurondera ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Aho yariko ashikiriza buramatari mushasha wo muri komine Busoni, umushikiranganji Aimé Laurentine Kanyana yasiguriye abanyakirundo ku gihugu cy'u Rwanda baronderamo akazi kitabashaka. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari mu Kirundo mu Burundi.
Ku mutumba wa Gatare uri muri komine Busoni ni wa habereye ibirori byo gushikiriza icese buramatari mushasha w'intara ya Kirundo. Muri urwo rubanza leta y'u Burundi yaserukiwe n'umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana. Buramatari mushasha yashikirijwe amabanga mu gihe hari abarundi bariko barirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Umushikiranganji Kanyana arashima uko bariko barakigwa ariko abahamagarira kudasubirayo.
Yemwe bene gihugu wo mu Kirundo ukuravye cyane akwibutsa kwambara. Mbega no kubera iki mugenda kurondera ako kazi aho batabashaka kandi hari haho babakunda bakeneye boshobora kuba ako kazi. Mbega aho mugenda kuwo mugenda mugakorera hama bwaca kabirukana atabahembye nimwoja muri iki gihugu cy'u Burundi no mu zindi ntara zose wifuza gukora gifite amaboko n'inguvu akagenda gakora agahembwa neza iteka ryiwe n'itekane rikaguma ryubahirijwe.
Alex Tiberi Mutabazi yashikirijwe icese amabanga yo kurongora intara ya Kirundo avuga ko baba abirukanwa canke ababakira batateguzwa.
Ubu munsi bakaba bariko barirukanwa kandi bakirukanwa batategujwe n'abanyene kugira ngo bitegure baze bazanye utuntu twabo kandi bakirukanwa natwe bataduteguje kugira ngo tubakiyane iteka neza. Murumva kwiza ingorane twa tubasaba ko muri kumwe n'umuyobozi mukuru w'umushikiranganji kintu ari bagata sada jejwe ico gikorwa ko modufasha kuzokwakira abo bantu ariko baraza ni bene wacu ariko tukongera kandi tukabigisha karanga mutima tukabigisha inyigisho zo kwenda igihugu kugira ngo bamenye yuko igihugu cyabo ciza ari iki gihugu cy'u Burundi.
Waserukiye leta mu birori byo gushikiza buramatari mushasha asaba aba baje kuronderera ubuzi hanze y'igihugu kubanza kwegera inzego imbere yo gufata iyo ngingo.
Agira umwere gihugu zosubira kumva ajyamuka hama bakamuzana bamuboshe cyangwa bakamwirukana azaravuze induru ngo ibyanjye bisigaye hariya. Uza wafise ikibazo cyo kurondera ko kazi arashikira inzego zibikejwe ziheze zimwereka aho ashobora kugakorera kuko imyongira hari mushobora kurima ibibara birahari nka bijya byahari byo gushobora kurima mbere ngaha haramera gusumbana hariya. Tukaba dusabye rero ko icyo kintu mwo cyitwararika.
Mu gusozera urubanza intara ya Kirundo yazindukanye, umushikiranganji w'ubutungane yaragije abanyagihugu buramatari mushashi.
Aba bene gihugu bahanza amaso wowe ngaha muri ino ntara ya Kirundo ni uri nomero ya mbere haba mu byerekeye ubutunzi, haba mu byerekeye ubutungane, haba mu byerekeye ibisata byose by'ubuzima bwa bene gihugu. Hari uzoza kukubwira yuko afite urubanza gutongo n'uzo kimubwira ati yesi ubucamanza urahamagara abacimanza umubashikirize hamagira icyo bakoze kandi niba atagikora neza umwene gihugu agatse kukwidoga ko ubishikiriza ababijejwe.
Mutabazi yemeye kugamburuka mu mabanga yaragijwe
abandi ndabimereye yuko imijyango hajya mu ruko abamatari yuguriye umwenye gihugu wese munaka kirundo reka mbere nabene gihugu bava mu zina hafa no gihugu wese munaho ikaze muzokwakirwa atangorana
umutware mushasha agiye kuramuswa intara ya kirundo yongeye kandi gusaba leta kuvugana n'ishyira hamwe riraba impunzi hase er kugira abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bifuza guhunguka boroherezwe ko bariko barirukanwa kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze baharugwa mu majana umunani abanyuma birukanwe kuri uyu wa kane baciye ku mupaka wa Gasenyinemba bakaba baharugwa ku majana 23 benshi bakaba bava mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba y'igihugu cy'u Rwanda mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco inyuma y'ikiringo gishika ku mezi atatu bahungutse bamwe mu bayoboke umwigeme Zebiya arongoye idini isangije barahangamye mu miryango yabo ariko hari n'abandi basanze abagabo babo barabaharitse umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Fidelite ishatse yaragendeye umusozi wa Businde uriko abayoboke benshi umwigeme Zebiya batahutse ni inkuru ya Fidelite rero ishatse reka tumutega amatwi
ku mutumba wa Businde komine Gahombo mu ntara Kayanza abayoboke ba Zebiya bahungutse barasubiye mu buzima busanzwe bari basanganwe ndetse n'imiryango yabo yabakiranye ugweze uyu mukenyezi abakobwa be babiri b'amahasa bari mu bahungutse
nanezerejwe nuko abana banje bari barakurikiye umuyaga uhunga acara abajana nta waryamenye yabajana
hari hasigaye kenda gutababona
imyaka itatu ego narasigaranye akabonge mugabo uya ndumva ku mutima wanje ko nezerewe kwese
umwe muri ayo mahasa ayoboka Zebiya tumusanze ku mbuga iwabo ni umwigeme w'imyaka ya 20 nawe nyine ati naranezerewe naho biri uko aremeza ko naho yahungutse akiyoboka Zebiya
nta na hamwe banyimira cy'ubuzima bwanje bwo muhi raso narimbayeho nitombayeho gusa hari bimwe batubeshyera yavuze ngo twari twarazimiye ntihage umuntu akujimije kwa kujyana mu ngeso mbi kandi akangeso mbi nari nagiyemo
n'ubu yogaruka wogenda
yewe gaye neza cyane
abakenga ufise ko uba usanga ushyira kandi gutakaza wa munezero ufise uri umuryango iwanyu
igana karage nta munezero nari mbizi gusa atari uko byagorana nyine ugasanga bamwe ntibabitwemereye
ucasenga kujya mwasenga kwa Zebiya cyangwa usenga nk'undi munde wewe
ni nemerere yanje ko yari yo gusenga
hagati ku mutumba wa Businde abayo kwibaze Zebiya ni benshi ni naho hari cicaro abavuye mu hinga itandukanye y'igihugu cy'u Burundi bahurira bakagira amasengesho bamaze gutahuka hari bamwe bamwe muri abo bagiye kwibaze Zebiya ubuzima bwabo butakimeze nk'ubwa kera abo ni nk'abakenyezi basanze abagabo babo barubakanye n'abandi bakenyezi uyu mukenyezi n'umuyobozi wa kwibaze Zebiya yari yaraharitswe ariko amaze gutahuka urira musubiriye mu rugo yaciye yahukana
jemba nana banje kuguma mu hera kana avuga ati sinoza gutera induru wenye nataho ikeneye kuza kumpera
ne nkayo ibyo mukenyeze kuguma ngaha aje cyase bigenda gute
nane ko byari byavuye kuri jeba ntacho byari kuntwa bare ntacho byari kuntwa nari kuguma mu hera nka cenderera ha abana hama bakoze nka tsaba muzani
wasubiye ku rugo gwa cimi singa yimutaje
ndi kutsimi
kubera asubiye mu rugo atankomanzi na mahigo yagize ataronse bagenzi we batahukanye
numvise bamwe bariyo madiyo ku isoko ngo baceye babagaburira inzu abantu ze bahakora b'imituro urumva umugore basanzwe yaramaze kwandikwa n'uwo mugabo yaca twari ibyumba bibiki wowe ndashitse bakaca mu bindi byumba
kandi yagiye yanditswe
yee bararaganye
hamase sanga
ubwo wundi barongeye kwandikwa ngo mu kamine barabamuhaye uburenganzira
none murashobora kwandika ngo n'umuntu kabiri kandi batahukanye
urabona kijya gihe urabona kwabo nabo batari mu ngo nukuri musitanteri yarabaganisha ko kugiye ukabisa ukamwitu je kubaho ndi umwe byandambi avuga ati urumva nta wuzi ko bazagaruka
muri abo bakenyezi basanze baraharitswe twagerageje kwegera abashika batatu yema nta n'umwe yashatse kuvugira ku iradiyo musenyeri wa komine Gahombo Jacqueline Ruragoka tumurondeye yatubwiye ko fatiriwe n'inama yariko aragirisha naho biri uko Tarsis Nairaja umwe mu bagize inama y'umutekano ku mutumba wa Businde yabwirye Amerika ko abo bakenyezi bahungutse bayobotse Zebiya bafatwa nk'abataye ingo
dufate yadanye nk'undi mugore agira kabiri uwa mbere yagiye hariya kwa Zebiya cyacu 10 wabo ko ntateye ko hari cyo gusohora ubundi ntaje turumva twebwe ngo bare bataye ingo
nabo bari baranditswe
none baranditswe nyine none ko ntateye ko rirasoka cyo gusohora ubundi yaciye acunga urugo Zebiya bataye ingo beshi bavuga ngo ntituzofata ugarutsinde dufate nka jeye none nk'umugabo umugore wanje akashagenda mpumva ngo ntazogaruka ino none umva nawe cende kakosana ubundi
mugitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango harimo ingo ivuga yuko mu gihe abubakanye bataratandukana imbere y'amategeko ubugeni bwa mbere aribwo wabwemewe gusa abayoboke baje biya baje mu gihe cyo Burundi barenga 2,500 batangiye guhanguka mu ntango z'ukwezi kwa kane aho ni nyuma y'imyaka irenga 3 bari bamaze mu buhungiro aho ni nyuma yaho ku musozi wa Businde habereye imishamirano hagati yabo n'inzego zije umutekano bamwe muri abayoboke barapfa abandi barakomereka mbere hagiye nabafungwa muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza Federite ishatse ijuru ya Amerika.
Urikirukuri.
Oya ndaze kutari umwana mugabo mbuntu menga ivyayizine yawe warabiheberega kimana murisho
jewe giti ubunda bahebera wanyibagiye bafo
ukora kwa tatukora
wazabona afise uri kabikurikirana
nifye uwo muntu ninde none kagiti
oyi tsubirasha ubukenyure wowo uriho
murika murikirukuri
none gamuhe kamona kwiga umugozi ubwo mugire mwe byo kurima kujyanye
warutse ah ishu dutegeza kuzitera ku murongo niho zimera neza
kandi uko ndabiheruka rero amasho ntate bakore
reka mirenga renga ntave mwibatashe
yo umva gabo rero naho turonza aho turima etse mugasinze ko tuzokwera
kubera
tuzitoye imvura igira icike
aho rero ibaza ko niyacika tuzoguma tujyanye mukabona imvura icitse mumenye ko mu kubitikwa kuzivomera nta gufyina
yego nane
umwe wese yitegure amenye kazogira umunsi wiwe wo kuvomera
zahavuye bigenda gute
haciye indwi zibiri
uye Ora fundi. Fundi wewe. Ora fundi.
Ehi wa kungula. Eh? Acha mumurenge ti fundi. So akuna so
ni nibikiwekwe
kona iki? Nufuza kujama. Yo kaliho. Tamuruko murenge ta ona so
ndikabana. Ni jamire.
Eh? Tumbikanye kigafundi
ndabizi ko twumvikanye ko tubyoka kuvomera imboga
tubyoka kuvomera imboga none wowe uzivomera uri mu gitanda cyangato kibisha ku n'abandi bahungu bose amaze kubabyura
nawe kuva hujya murima utsindu n'ubyoroshya
byoroshya muzoshyira imboga nizamara kwera muri ko murazimanuza kawu Nyamutsali hosha changa atukende Itzu walite kwa katuwa madhigu heza kutimumera
Batuwa muna kenda basanga
Utikika fuwe Itina na kwereke Ingene mahali unepke
Ika kumbu kura chamwe
Ika kumbu kura chamwe Ika chamwe
Ika bebe
kura chamwe
Ika kumbu kura
Uyu mungu ingena nyimani yatu
nune
waye turarora aho dukubita isuka nawe wishinga kubita ipongi gusa
mbe kwanza funde yamabito twagutuma kwegeranya ari hehe
yo
foyo kabura kwitangaza gose aho usanga tanaye waronde
natiende byibagira
wabonye rero
funde
ubu rero nta nibito nimwe warondeye
reka nirukane kwa katuba umbe grafisi bito
mukama ukigongwe none nkose tuvomeshe
Emana ndisamana nusisanze mu barabara. Uyu munsi hoho cyo ntarambamba n'ukuri kw'Imana.
Taxi vero.
Eh kwiyamagaza makinga agasore nabonye kushaka kunkwepa.
Taxi vero.
Gaso. Banzu ndindiri kwanza tuvugane.
Ndakuririka.
Banzu ndindiri tuvugane.
Nibiki none wewe?
Ahubwo wewe nibiki?
Ndakuririsha ati rero.
Ke basi ndakurekuye. Ayo gaso. Kwikusigaye mezuko.
Meze gute. Ubu rero gomusambisha
kwe kusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo gagaso
ngo abagenzi banje
Bachondo, bajone bose sigaye bikawusha. None ukitwizega gaso.
Umugenzi no utari umugenzi ntabonze jewe.
Sa?
Nuko bimeze.
Nabachondo bagufashije giye mama wawe yaragwaye, bakamurihira umuti n'ucemera ko arabagenzi bawe. Gaso kame.
Nabo kubamurihiye nyamita aracariho.
Mana yanje we.
Umvuye kurambi.
Gaso. Niriki byakufasha. Ubwo urabona ko kuvugiye kwa bagwaga na korombe wa muhevye. Ntiwigere uca no kumuraba. Gaso. Nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe.
Mugaje nibaza ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe uremerwe kubera je.
Sa? Gaso.
Icyo ntigeze ndagutuma none.
Uko ni kumbwiye gaso. Merci.
Ibyo byose ngwane n'izi wanje.
Sa?
Nibaza ko we bitakuraba.
Gaso.
Je?
Nta narimwe ndigira ndaguhemukira. Nigihe wari wagize ingorane naremeye kumenja nkura mu mahera ya kese ku kazi kugira ngo ndagufashe. None urubahutse kumbwira ayo majambo, ubu ni wowe ndiko ndumva canke n'uwundi? Ni wewe gwaga yakugize iki? Yakugize iki gaso?
Icyo ndicyo ndaza
funde ni musuke kwa mazi menshi menshi nica make atebaje
ahubwo muhehe turude komeje menshi
nubwo kwera ndi ngoko
yaso no yari wera ko jewe ahubwo mbona hari mitigeze gusoroma
eh nanje mbona zorengane ko mfa gucisha kuwete
zire hezi reka ahubwo tuca dusoroma ngeyi turari nawe nuri dusaba kugukoza amazi
we gukoza buva mwaza buba agombozi kacho
mwaza
Acha. Muka babu sharabi fogati tare.
Kabone ibyo wango. Aya mashacha ni matoma.
Yizi yabuye cyayo bugano.
Yewe ashayo mashunzo yashobora. Irega funde. Jewe naheruka gushira mu kanwa icitwa imboga. Tukiri wati rusange.
Nashakije hari
izi. Jemera majya mugosha. Eh. Bara suye kukugira umuntu.
Acha. Yemwe.
Acha.
Eh bari abangura.
Hariya bikika mukiza bakaducanishamwo mu gutureka kwa kabandi ari bo nkwiziza marere
Nata dukapa kukulikira. Naho kumbe. Bariko birondera inyungu zabo.
Alo?
Alo? Vita ya bwaga.
Ni sawa.
Ewe uriwe nyene tufasha kuvugana.
Gondi je nyene gasore se hari.
None warate neza ko tawukumba.
Oya ndi je nyene muta.
Ah okay okay. Aho ni sawa. None nyene kutama raporo akazi nagutumye bimeze gute?
Ahubwo rero buryaga mutama ndakubwiye.
Alo? Alo? Alo bwaga.
Ego nakumva muta.
Nibiki nabintu numbise bibomboranye.
Oya yari impene yinjiye mu nzu. Shush.
Ah.
Shush, posho rakarushwa.
Bo, nako ndakubaza.
Ego.
Niki tumutamahira poro ngo mbwire uko ikogwa nagutumye kiro kyagenda.
Muta, ndi gikogwa mwantumye nasanze kigoye.
Kigoye gute?
Embere numva ntanguye kugira ubwoba. None wibaza ko gasora tazote bakamenya ko ari twe twabaturiye mu nzu. Nzomwihisha ko gushika ryari.
Eh, ubu rero ubwo muje kumuririmbira ko rewe wishe nyina.
Niwe wamwishe si jewe. Jewe nakoze ico wantumye.
Umbiriza shanda kubwire.
Numvirije.
Ugahira hiruka rimena bizokumena inda. Urazumva?
Mbeho nyene mpa amategeko nkande. Umuntu uri mu kinyegara tani cacu gisigaranye ngo mpembe.
Ufate
ingingo uzokwishyuza bitagishoboka. Nite mu muriro nawe wari wiraramye hi? Eh?
Ubisha kwaganda guhanura.
Eh.
No kubera byiza ugumije umutima bijya mitsura guhaye. Uranyumva?
Eh.
Ite nade byo kwigira umwana wizanisha iby'ubwoba ubanze ushire ku ruhande.
None kuri hiyo mu kinyegero. Ko wumva data wanje udafise ubwoba, ntiwoze ukavyikorera.
Za gasore urazi ko uzoca ko kugira ngo tushikire wa wundi turondera urazibuka
ejwi
ushaka urabikora cyangwa ubireke ariko icyo dubwira byose ntuzokwibagire ko hari ibanga rikomeye ndakubikiye kuva kera
bukeye bwaho
kidobo kiriano sije mbonye ndagishikanye ku murima kigisira kindobo cy'amazi cyari kisenya guye mu kabo kiko Ekarero, imbe, benda zipomera, washa, waba hongo busaskwa bwarongoye hongo ye, wache kusanga mechi ya kuzipomera. Ya, mukamo chiko hongo, ebi bitu ni wichi. Ya,
Bego wabonye gafundi Sambo kabazi randuye
Mana yanje we Yo 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 Eh kakamara maza hela bagesera Bamura babinchagiyo Bamura babinchagiyo
Nabonye abagesera baranduye umurima wose barakuza ko ntanuboga mutwara dusigaye
Kale 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 Umuntu akora ikibi nkiki natanduye ndugicanye
None ibintu byabaye cyari kamana ya
Twabimenya gute Kona zindu tengo nje kupomela.
Aho.
Ginze nda shikanga sangi vare jaku. Yukumula abu ya mungona.
Wazira handi yungu nyenu.
Mibyo ni buri la chari shasha.
Ijeri kyo vyoose. Ama biko te nibari kure. Nibari kure. Nimuze tuba hizi. Usanga mingi geja mngishamba nyami himbi. Nibadu charu kari.
Umbe. Bamwe ni muche hija. Kari muche hima.
Muhe. Muhe.
Eh.
Mwepke,
mura tinge ngao.
Tura waka tatu.
Tinge. Nimugende, nimugende mwepke. Nimugende mwepke. Chewe numbi tege za chite. Chewe tege za chite.
Unde, hawa mwana hii.
Wapi, wapi.
Mura wena ngao heju mwusi igi. Mugiti hose heju kwa tariyo wikamufu.
Ya, hino nhaeva niyo nukule. Iyo na chamuru mwana
Wapi bandu chiti yo mihimbiri? Sha.
Niba kende bari janye.
Tuzi nwakubomera.
Sha, mugabo kwisi hari habagesera. Nare nkuba duhoyi.
Abagesera gusa. Habagesera gusa. Uduko nikibinzi kiba ande. Ngo nibande. Abari bose babikoze. Nta kindi badushakira tarurupfu.
We na bagenzi we bari bishimye ko bavye bakaronka bakubita isuka. None yebura ke basanga bagizi banabi baraye barandiye umurima w'imboga baruka gutera. None bo bari bande bakoze iryo bara. Bizogenda gute? Inyishu ni mu gice kizokurikira. Ariko nubu turacyari kumwe reka tubibutse akabazo kari kabajijwe cyo tubananya tubasomera inyirano mashikirije ku gice geruka.
Abantu nka muhehe bama bashaka gushira ingorane ko badasangiye umugwi. Bo bariho ngaho mu kibani wanyu. Bego ufise umugenzi nk'uwo. Uvyifatamwo gute?
Uwa mbere duhere kuri uyu munsi twavuga neza Emile wo mu Kayogoro mu ntara ya Makamba. Ati mu kibani wacu abantu nka muhehe barahari. Ngico nokora rero mfise umugenzi nk'uyo. No muhanura ntahengeshanya ngo nakari ubutosora ifuku yamiza katsi mu jisho.
Nankengurutse kirisha bani umunyeshuri wo kuri Leta Menyabigina aremeza ko mu kibani wabo abantu bameze nka muhehe bahari. Atari nkanje mfise umugenzi nk'uyo no mwumvisha ko imbere yuko yagiriza abandi icacho cyose yobanza karaba ko bifitiye umuco.
Munezero Jean d'Eric batazira gasaya wikarusi muri komine gitaramuka nawe yishuye muri aya majambo ngo abantu nka muhehe aha mu kibano baramaze gushinga imizi aho usanga umuntu aguma yigisha ibicyoza abo mu wundi mugwi. Jean d'Eric arabandanya ati mfise umugenzi nk'uyo rero nogerageza kwa ndamwereka ko iyo nyifato yiyo we atanyungiza nyiri kibano atari kugisambura.
Estera w'umukamesa nawe nyinagira ati abantu nka bamuhehe bariho mu kibano ngo kandi ni benshi ngo umugenzi nk'uyo rero nta kindi wokora atari kumuhanura akava muri iyo ngendo.
Unawe yitwa Simeo Vyizigiro w'inyabihanga mu ntara ya Mwaro avuga nkabo bandi yemeza ko abantu nka bamuhehe bama batingorane ku bandi bahari mu kibano. Aranashinga intaha ati hari habama bagomba kunyumvisha ko intambara y'amacakuri yabaye aha mu Burundi yakozwe nabo tudasangiye ubwoko naje nkabanura nti nta bwoko na bumwe butaburiye ababo mu ntambara zagezera ba mu Burundi.
Ubu naho tubasomera ubutumwa bw'abanywanyi baturungikiye ku muhora wa WhatsApp. Aha turavuga nka Claude wo mu Gasenyi neza na neza i Buganda agira ati abantu bafise inyifato nk'iya muhehe bariho kandi ni benshi ngo ari umugenzi cyo nokora no hanura nkamwereka ko kwamabona ko ingorane arimo ziterwa nabo badasangiye umugwi atanyishuheza ngo bizane atari gusongera isibe.
Uni yatwandikiye abicije kuri WhatsApp ni Bigirimana Ezekiel mu Ruyigi muri komine ya Bweru. Nawe ati iwacu mu kibano abantu nka bamuhehe barahari. Ati mfise umugenzi ameze nk'uko no mwegera nkamusigurira ko badasangiye umugwi ataca bumwansi ngo kuko kenshi urya wita umwansi ni waguseruka ko mu ngorane kurusha mbere n'urya wita umukunzi.
Ika n'uyu munywanyi atashimiye kwivuga izina yaremeje ko abantu nka bamuhehe bahari mu kibano. Arabandanya ati ari nkamwe no bafise umugenzi ameze nka muhehe ico nokora no muhanura. Nkamubwira ko umuti w'ikibazo atari gushoka dumisha ibihuha. Nkamubwira ko umuti w'ikibazo atari gushoka dumisha ibihuha kuvyo tabanje gutohoza ngo kuko bishobora kumugaruka ko ikamugirira ingaruka mbi.
Hari n'abandi mwatwandikiye mucije ku muhora wacu wa Facebook aho tukavuga nka Sikite Bayubahe yagize ati abantu nka bamuhehe aho tubaye baruzuye mu gihe cy'ingorane gweka naho zibazivuye kuri bo bazegeka ku bandi. Mufise umugenzi nk'uyo no mwegera nkamuhanura buke buke nkamwereka ingaruka mbi bishobora kuzana.
Nyerano z'uyu munsi zirangirize kuri Egide agira ati yego cyane bariho abafise inyifato nk'iya muhehe ngo mu gihe ufise umugenzi nk'uwo uwomwereka ko ingorane arimwo atazitewe nabo yibaza ukamwereka kandi ingene ukwitwara mu gihe cy'ingorane.
Turabashimiye cyane mwese bakunzi b'igikino muri kirukuri. Dushimira cyane cyane mwebwe mwese mwatwandikiye ngo mutange interano zanyu. Tukagira ko dusaba n'imbabazi abanywanyi mwatwandikiye ariko kumbure ndushobore kubasomera interano zanyu. Suko ivyumviro mwashikirije byo babitarashe ariko ngo ni ba bakunzi badaherera mu mubindi. Ubu naho rero mutega amatwi akabazo ku gice mwijeje gukurikira.
Fundeli ibukije bagenzi we ko mu bihe by'ingorane hashobora kuba abikika mu kiza ngo bacanishemwo mu kubereka ko abandi ari bo nkwezi z'amarere naho kumbe bari kubironderera inyungu zabo. Ku bwanyu ivyo Fundeli avuze vyo bari vyo? Ndasubiramwo, Fundeli yibukije bagenzi we ko mu bihe by'ingorane hashobora kuba abikika mu kiza ngo bacanishemwo mu kubereka ko abandi ari bo nkwezi z'amarere naho kumbe bari kubironderera inyungu zabo. Ku bwanyu ivyo Fundeli avuze vyo bari vyo?
Wifuza kujaruka bazo canke ufise indi ntere ushobora kutwandikira kuri 75 888 905 canke kuri 61 9 103. Ubutumwa bwanyu turabwakira kandi no ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri WhatsApp. Birashoboka ushobora kurungika ubutumwa mbere ukirongera n'igikino muri kiro kuri kundwi ikundwi. Nimero ya WhatsApp ni 61 9 103.
Nshuti mwese mukunda radio ijwi ry'America biganiye twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye engineer yadufashije mu ngabwizuma hamwe na facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turatekamo mubandanye mwumviza radio ijwi ry'America.